iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro i Washington DC, ndi Jeffrey Mutagoma basuhuza kandi mbahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Bamwe mu banyapolitike bitegurira kwiyamamariza kuyobora Burundi baritotombera radio na televiziyo by'igihugu ko bidaha umwanya ungana abakandida bose.
Ntibiduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo Burundi na radio Burundi yodufata twese kumwe. Narabonye igihe twaja gushikiriza ibyangombwa muri seni twabonye ko hari ubudasa.
Uwo ni Gaston Sindimo, vice president wa mbere w'Uburundi, akaba anahagarariye ishyaka UPRONA. Iyi nkuru n'izindi ni mu kanya ntimujye kure. Ndakariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Geoffrey, ndamutse n'abaduteze amatwi tuyahere mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa mbere bavuze ko bizigiye ko ikiza cya Ebola kizoba cyasezerewe mu gihugu mu kwezi kuza kwa kane. Mu gihe isi yose ishize umutima ku mugera wa corona, umurwayi wa nyuma wa Ebola muri Congo yavuye mu bitaro ku munsi wa kabiri. Mu gihe atawundi yosuzumwa ko yanduye, igihugu kizoca gitangariza abanyagihugu bacho ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane kuza ko Ebola yasezerewe Burundi. Ebola yatanguye kugaragara ubwa mbere muri Congo mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2018, ikaba imaze guhitana abantu 64. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaraneguye yivuye inyuma igitero cyakozwe ku munsi wa mbere i Khartoum muri Sudani ku mushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok. Antonio Guterres avuga ko ibitero nk'ivyo atawo byihanganira kandi agasaba ko ababikoze babihanirwa. Yemereye abanyesudani ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riri kumwe nabo kandi rizobandanya ribashigikira.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta y'Ubutaliyano yarakajije amategeko yo kubuza uruja n'uruza mu gihugu cyose, aho abantu bashika imiliyoni 60 basabwe kuguma aho baba mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Abantu bafise akazi kadasanzwe canke abafise impamvu zisobanutse zijanye n'amagara yabo nibo bazokwemererwa kuva mu ntara baja mu yindi mu Butaliyano canke mu bindi bihugu. Izi ngingo zitangura kuja mu ngiro kuri uyu munsi wa kabiri, mu gihe mu Butaliyano abamaze kwandura bageze ku 972, nayo abamaze gufa bakaba baraduze gushika ku 463. Igihugu cya Israeli nacyo cyashikirije ko ingenzi zose zinjira mu gihugu zigiye kuzoza zirasuzumwa basanze zaranduye umugera wa corona, zikazoshirwa mu kibanza cya bonyene mu kiringo cy'iminsi 14. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Ku munsi wa gatatu Israeli yarafashe ingingo yo kubuza abatari abanyagihugu bayo kwinjira mu gihugu, cyane cyane abava mu bihugu by'Ubufaransa, Ubudage, Espagne, Autriche hamwe n'Ubuswisse, kiretse berekanye ko bafise aho bashikira bakagumaho. Gushika ubu Israeli imaze kuronka abantu 50 banduye uwo mugera wa corona.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyashikirije ko abasirikare bacho babiri bishwe muri Iraq ejo ku munsi wa mbere. Abo basirikare bishwe mu gihe bari baherekeje abasirikare ba Iraq gutera abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu mu misozi yo mu buraruko bw'icyo gihugu. Igisirikare ariko ntikirashira ahagaragara amazina y'abo basirikare babiri bishwe. Amerika iracagumije abasirikare barenga 5,000 muri Iraq batanga imyimenyerezo ku basirikare ba Iraq ndetse no kubafasha kurwanya iterabwoba. Ibitero vya leta z'ubumwe za Amerika kuri Al-Shabab muri Somalia muri uyu mwaka bisa nibiri ku rugero rumwe n'ivyakozwe ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu bihugu vya Iraq hamwe na Siria. Amerika gushika ubu imaze kugaba ibitero 25 kuri Al-Shabab aho umwaka wa 2020 ugeze ubu. Harimwo icagabwe kuwa mbere mu micungararo y'igisagara cha Janaale cyahitanye abakora iterabwoba bane. Umushikiranganji wa leta z'ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Mark Esper yashikiriza ko naho ivyo bitero vyiyongereye ata mugambi wo kongereza abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika. Igihugu cya leta z'ubumwe za Amerika cyashikirije jo ku munsi wa mbere ko kidashigikiye na gato irahira gicegera cya kabiri cya perezida muri Afghanistani Abdallah mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu muri Amerika Mike Pompeo yasabye ubumwe muri ico gihugu imbere yuko haba ibiganiro n'abatalibani. Gani hamwe na Abdallah uko ari babiri barahiye ko babaye abakuru b'igihugu kuri uyu munsi wa mbere jo. Gani niwe yari yatangajwe ko yatsinze amatora yo mu kwezi kw'11 ariko Abdallah we yaranse kuyemera avuga ko ayo matora yabayemwo ubusuma. Nayo perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yasabye umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'umuryango wa OTAN kongereza uburyo bw'amafaranga yo gufasha impunzi zo muri Siria. Erdogan yabishikirije cyo kuwa mbere ahije kubonana n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi.
Alois Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho Ministeri y'ubucuruzi n'inganda iburira abiha gucuruza isukari ku biciro bitemewe n'amategeko nyuma yaho bamwe mu baguzi batangarije ko ibura ry'isukari rikomeje gutuma ibiciro bizamuka ku buryo budasanzwe. Ini nkuru ijwi rya Amerika yateguye bifashijwemo n'abanywanyi bayo muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Hagati y'ukwezi kumwe n'amezi abiri nico kiringo kirangiye abihereza isukari bavuga ko kurondesha gifungurwa ari nko kurondera umuzi wibuye ahibonetse naho bakavuga ko igurishwa umurengera bafatiye ku giciro kizwi n'amategeko. Uno mukenyezi wo muri zone ya Bwiza mu gisagara cha Bujumbura akavuga ko urudandazwa rw'isukari ruri mu mahinyu muri kino gihe.
Ntani yiboneka ariko nani yibonetse benshi bagomba yuko kiba bagitanga nko 3,000 kandi natwe turi mu bukene. Twabura tukikorera 2,500 yihari ariko rero ubuhoho ngira ngo nimvye 3,000 naho wowe bifise ntabwo uronka wigurira. Abana ntibakironka gasukare bagenda banyoye bagiye kwishyura. Sumvikana baratonda n'inzara kuko ntabwo bo tuba dufise kugira ngo ishobore kutatronka mata ya misi yose.
Dusaba yuko kilo cy'isukari cyose kuri 2,500 uko byahora ama bakiriya bahuma baryohe.
Kuri iyo myitwarariko umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'isukari Sosimo avuga ko adatahura ubukene bw'icyo kidandazwa kandi umwimbu ubogaboga mu bubiko. Aloyize Ndayikengurukiye yatangaje mu minsi heze ko n'igiciro kitahindutse kugeza maginga ya.
Uravye n'isukari yagiye irasohoka guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 gushika mu kwezi kwa mbere k'2022 dusanga urugero rw'isukari rutigeze rugabanuka. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe Sosumu bwashaka kumenyesha Abarundi ko atakibazo cy'isukari kihari. Twashaka kumenyesha kandi ko iyo nyifato ari inyifato itabereye y'abadandaza bamwe bamwe bashaka guca amaboko abenegihugu mu kurondera inyungu z'umurengera. Turasubiye kwibutsa abadandaza b'isukari ko ibiciro byashinzwe n'ishyirahamwe Sosumu bitahindutse. Umufuko w'ibiro 50 ugurishwa amafaranga angana 111,500 n'amajana 500 y'amarundi kuguze mu bubiko bwa Sosumu. Uwo nawe araheza akawugurisha ku mafaranga angana 114,000 y'amarundi kubaja kudandaza ku kiro bamwe twita abadetay. Abo nabo badandaza ku kiro baraheza bakawudandaza ku mafaranga angana 117,000. Bisigura ko ikiro kimwe cy'isukari gitegereza kugurishwa amafaranga angana n'2,340,000 y'amarundi.
Inyuma y'ikiringo kitari gito havuga ubukene bw'isukari mu mihinga itandukanye y'igihugu umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro yavuye mu gacerere mu kiganiro kwa menyesha makuru yashikirije ibiherutse kuvugwa n'umuyobozi mukuru wa Sosumo kwa tabukene bw'isukari buri mu gihugu
araheze iminsi hasubiye kwibonekeza ku masoko ubukene budasiguritse bw'isukari ya Sosumo ivyo byatumye ibiciro by'iyo sukari bica biduga umurengera ubu isukari ya Sosumo yahora igurwa ibihumbi 2400 mahera y'amarundi ku kilo igurishwa ku mafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 2600 n'ibihumbi 3000 z'amafaranga y'amarundi ariko ibyo byose biva kandi urugero rw'isukari ya Sosumo yahora itangwa rutigeze ruhinduka rukaba ruri hagati y'amatoni ibihumbi 2500 n'ibihumbi 2700 itangwa ku kwezi ku kwezi amatohoza yakozwe n'abakozi bo mu bushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi yaratweretse ko abadandaza bamwe bamwe bayikura muri Sosumo bahisemo kuyinyegeza mu mamangazini yabo aho kuyiha abadandaza bato bato canke abayikeneye ahanini imvo yo kuyinyegeza ni ukugira bunguke umurengera kandi binyuranye n'amategeko agenga ubwo rudandaza
umushikiranganje Jean Marie Niyokindi agabisha bariko badandaza isukari kuri magendo kw'ibihano bitegekanijwe
kubera iyo nyifato itabereye y'abadandaza b'isukari ya Sosumo ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi bwabonye butobandanya bubihanganira nico gituma busavye abo badandaza yuko bohagarika iyo ngeso igayitse itabaha iteka yo kuzimba abenegihugu muri iyo ntumbero tubamenyesheje yuko ibihano byatanguye gufatwa kuri abo badandaza bose bazimba kuri iyo sukari canke bayinyegeza isekeza ridasanzwe ry'ico gikogwa riza ryaratanguye amamangazini dusanga anyegejemwo iyo sukari duca tuyugara abadandaza bayifatanywe duca tubatangisha amande manini hanyuma isukari ifashwe tuzoca tuyigurisha icamunara kandi abo badandaza bakongera bagafutwa ku rutonde rw'abadandaza b'isukari bishikira muri Sosumo
umushikiranganje ajejwe ubudandaji n'amahinguriro akavuga ko batanu mu badandaza b'isukari hamwe na 21 mu badandaza bisima ya Buseko bamaze gukugwa ku rutonde rw'abadandaza bahabwa ivyo bihingurwa n'amahinguriro ya Sosimo na Buseko.
Turacyari mu Burundi mu gihe amadosiye y'abakandida bose bitegura kwiyamamariza kuyobora igihugu yamaze kwakirwa. Vice President wa mbere Gaston Sindimo aravuga ko radio na televiziyo by'igihugu bidaha umwanya ungana n'abakandida. Aravuga ko ibi bishobora kuzana umwuka mubi hakaba n'abashobora kwinubira ibyava mu matora. Mu kiganiro kihari yagiranye n'Ijwi rya Amerika yanavuze ku myitwarire imaze iminsi igaragara aho umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi ahabwa ibitungwa n'ibiribwa aho agiye hose. Eloge Willy Canes
mu kiganiro cyihariye yaheje ubya Amerika Gaston Sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba n'umukandida w'umugambwe w'adasigana iprona anebagura nyifato ya radio na televiziyo z'igihugu RTNB yagiriza icyo kinyamakuru cy'igihugu kudaha abakandida umwanya ungana no kubima ibyo barekuriwe n'amategeko muri kino gihe yamaze kujana amadosiye mu rw'igihugu utunganya amatora seni. Bwana Sindimwo yitanga ku rugero rw'ibyamubaye ko ku itariki ya kane y'uku kwezi igihe yajana dosiye iwe muri seni.
Ntibiduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo Burundi na radio Burundi yo dufata twese kumwe narabonye igihe twaja gushikiriza ibyangombwa muri seni twarabonye ko hari ubudasa turavye umugambo uri ku butegetsi umusekretari jenerali gihaba kandida ingene babikije makuru mbere bikaba nko kumenga ni direct umenga ni gikogwa cha leta umugabo ugasanga abandi baragiye bavuze amajambo abica nka tatu bigaca birangira mbere twarabonye yuko harabaye na publico reportage ku migambi kuvyo yifuza n'abandi barabigize mugabo by'abantu ntivyashikirijwe akorera nakantu gatuma kwizerana bica bigorana urabona harabandi cyo abanze maze kuvuga ati okay uwo mukandida w'umugabo muri ku butegetsi ngo twarahijije nk'uko umenga barahije gutsinda gacuzume na mbere n'umukandida yabaye umukuru w'igihugu urumva rero ejo amatora agenze ukundi bica bigenda kundi ko bose batari ku rugero rumwe nuko bose bafatwa kumwe uri mu radio cyangwa muri televiziyo namaze kumuhamagara nkamwe mubwira je rero neza ko biri mugukora nabi kw'abakozi bamwe bamwe ba televiziyo canke abayobozi bamwe ba televiziyo dusaba yuko bose bofatwa kumwe abarundi bagafatwa kumwe amaradio agafata abanyamigambi kumwe wasabye ko haba couverture médiatique nuko iminota muwa mwahaye naka ariko mugira nabandi kandi waza yuko umukuru w'igihugu niko yifuza kubigenda kuko twemereye abarundi amatora meza cyane
imbere yo kugera kuri aya matora meza mu ntara zitandukanye aho umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye agenda ashikanirwa ingabire n'ingemu zigizwe n'ibiribwa hamwe n'ibitungwa kuva yemejwe kuwa 26 ukwezi kwa mbere amaze kugabirwa inka zitari munsi ya 66 mu ntara zitandatu intara ya Gitega vukamwo hagati na hagati mu gihugu ari naho yemerejwe guserukira abagumyabanga nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yamugabiye inka n'imwe intara za Bururi Makamba na Rumonge mu manuko bushiburengero nazo uko zikurikirana zimuha inka zitandatu 16 hamwe na zitanu mu gihe intara ya Bujumbura izwi nka Bujumbura Rurale mu burengero yamugabiye inka 10 nayo mu Cibitoke mu buraruko bushiburengero wahegeranya 18 ahenshi nko muri Bujumbura yagendeye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ibikorwa byose birahagarara abantu bagategekwa kuja mu bikorwa rusangi canke ziterambere bwana Ndayishimiye abarongoye ibicegera ca mbere c'umukuru ugasanga bitabereye
birabaje kubona yuko umuntu ashabuje ahantu bagashabugara amasoko bagashabugara amavuriro bagacubagira gute bica bitera makenga abantu mbere kubgashe twibwe nitwifuza yuko aho tugiye bugara aho twifuza ko aho tugiye buca badandaza inshuro zibiri gusumba uko bahora badandaza njye twinje cifuzo cacu umugabo babihisemo uko uburenganzira bwawo ntacu abarundi barabizi
Gaston Sindimwo hasezerana gutuma ku inama yo kurabira hamwe ukuntu batamukandida n'umwe yonigirwa mu menshi
izyo n'izyo tugiye guhimiriza kugira ngo bihagarare ku buryo abakandida bazofatwa kumwe imbere mu minsi imbere twosaba uyo mugwiseni canke umushikanganje w'intwara hagati mu gihugu ko yokoranya tugakorana abanyamigambwe twese tugakorana cyane cyane no munsi n'abakandida imigambwe irashaka kubyeje ruhande uno munsi akaje abakandida tukagira code de conduite yacu tukagira iki indahiro itarengwa aho tugiye gukina Uganda mbere abarundi intwaro bakatwemerera neza yuko umukandida afise uburenganzira bwo kugira ibintu n'ibindi biciye mu mategeko video tugiye kubihimiriza mbere mu minsi imbere tugiye gutuma ku inama yuko twovuga n'icyo kintu
mategeko wagenga ibihe by'amatora mu Burundi abakandida bose bemerewe mu gihe cyo kwiyamamaza guhabwa n'ibinyamakuru umwanya ungana wo gushikiriza imigambi yabo canke ibyo bazorangurira abanyagihugu baramutse batsinza amatora abajejwe intwaro nabo basabwa gufata kumwe abakandida muri byose mu gihe babagendeye intara zitandukanye amakomine amazone hamwe n'imitumba Roger Urika neza ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
amakuru yacu tuyasoreze mu Rwanda w'ikigo gishinzwe iteganya gihe kivuga ko muri iki gihe cy'imvura y'itumba mu Rwanda hitezwe imvura idasanzwe izageza mu kwezi kwa gatanu iki kigo kiraburira ababa batuye mu manegeka ko hatagize igikorwa ubuzima bw'abaturage bwajya mu kaga umujyi wa Kigali uvuga ko ugiye kwimura abaturage bagera ku 1,500 batuye mu manegeka mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo asumutakaboye
Mu kiganiro n'abanyamakuru cyatanzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'abamwe mu bayobozi b'ibigo bikomeye mu Rwanda, hibanzwe cyane ku mvura nyinshi ikomeje kugwa mu gihugu kandi zakomeza kugeza mu kwezi kwa gatanu. Abayobozi banyuranye bagaragaje ko iyi mvura ishobora kuzagira ingaruka ku buzima bw'abaturage cyane cyane abatuye mu manegeka. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe iteganya gihe bwana Aimable Gahigi yavuze ko abantu bagomba kwitegura imvura nyinshi mu mezi abiri ari imbere. Uyu muyobozi yavuze umujyi wa Kigali n'uburengerazuba bw'igihugu ariho hazagwa imvura idasanzwe izabiri ku gipimo hagati ya milimetero 400 na 500. Bwana Gahigi agasobanura ko imvura iteganyijwe mu mujyi wa Kigali hatagize igikorwa yakwangiza byinshi.
Murabona ko igice kinini cy'igihugu imvura izacika mu kwezi kwa gatanu mu cyumweru cya gatatu. Umujyi wa Kigali by'umwihariko murabona ko warushije imvura muri kwezi kwa kabiri. Imvura yarabonetse ariko ku by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu kwezi kwa kabiri wagize imvura nyinshi. Ahangara akaba ariho haza n'ingaruka kuri iyi imvura duteganya yitumba. Ingaruka zishingiye cyane cyane ko mu rugaryi twagushije imvura nyinshi. Haba mu kwezi kwa mbere muzi imvura yaguye, haba mu kwa 12 no mu kwezi kwa kabiri murabona imvura by'umwihariko mu mujyi wa Kigali murabona imvura yabonetse uko ingana. Iyo abantu barimo bagenda ahantu henshi mu mibande cyangwa mu bishanga hose murabona ko amazi yaretse. Aho twakwibaza ahantu hose tugenda niba amazi yararetse kandi imvura yo ikaba nta gahengiri buduhe iri bukomeze kugwa. Biraduhishusho ki ku minsi iza imbere.
Mujyi wa Kigali urabarura imiryango igera ku 1500 ituye mu manegeka cyane cyane abegereye ibishanga, abatuye mu migunguzi ndetse n'abafite amazu adakomeye ashobora gusenywa n'imvura mu buryo bworoshye. Bwana Nsanzimana Ernest umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo yavuze ko abaturage batuye ahantu havuzwe bakwiye kwimurwa vuba kugira ngo bakize ubuzima bwabo.
Aho kugira ngo tuzarindire ko imvura yindi iza ibyiza nuko abari abaturage ababa bavuye hariya bakabisa kiriya cyago cy'imvura. Tukavuga tuti byibura kuva kuri ruhurura kugera imbere turasiga metero 30. Ku buryo izo metero 30 nta kintu gishobora gukorerwaho. Ikindi kibazo gikomeye turi kubona kiri mu miturire cyane cyane n'iriya mikingo, uko imvura igenda igwa, uko imvura igenda yiyongera, uko ubutaka bugenda busoma amazi bukaba saturated, biragenda bitwereka ko rwose dufite ibice byinshi mu mujyi wa Kigali bishobora kuzahura n'akaga ko guhirima cyangwa ibyo bita mu Cyongereza bita sliding. So ukabyuka mu gitondo cyangwa nijoro imvura iri kugwa kubera ko amazi yinjirira hirya akagenda yinjira mu butaka. So ibi rero ni ibintu turimo tureba uburyo dushobora kurwanya abahaturiye bakavamo hakiri kare, abahafite ibikorwa bakaba babikoramo se cyangwa. Ariko ibyo byose ndakomeza kubihuza n'iriya mvura imaze iminsi igwa ndetse ikomeza no kugwa ku buryo dushobora kuzabona ibindi bibi akurusha ibingibi.
Abazimurwa muri iki cyiciro baje biyongera ku miryango 5,506 yimuwe mu mpera z'umwaka ushize. Ubu bagiye batura hirya no hino mu gihugu. Aba baturage bakomeje kwibaza niba imitungo yabo izishyurwa cyangwa niba ntacyo leta izabagenera. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yakuriye inzira ku murima bimuwe mu bishanga baba bagitegereje ingurane, avuga ko icyo leta ishyize imbere ari ugukiza ubuzima bwabo.
Nuwaba uziharabaye n'iryo kosa hakagira uhabwa icyangombwa cyo gutura kubaka mu gishanga, ntabwo bivanaho ko igishanga kitaturwamo. Ndagira ngo tubwizanye kuri none abantu bataza kugira n'igihe bajyana. Igishanga si cyo guturamo, ni ikijyanye na compensation cyangwa se ingurane. Amategeko yacu ngira ngo bivuga ko korwa by'abantu bihabwa ingurane igihe bishatswe kuvanwaho kugira ngo hashyirwe ibikorwa rusange cyangwa ibikorwa bifitiye abaturage inyungu runaka. Ugiye kubaka ahantu ibitaro, umuntu yari yahe kubitiye akantu k'akavira, ugiye guhaca umuhanda, umuntu yari yahateretse inzu ye, ushaka kuyivanaho kubera ko ushaka kuhashyira ibitaro, centre de sante, ishuri. Ibyo ni ibikorwa bifitiye abaturage inyungu rusange. Icyo gihe nka leta, uwo muntu wari uhafite inzu ye, ukaba ushaka kuhanyuza umuhanda, ushaka kuhashyira ibitaro, ushaka kuhashyira ishuri, ugomba kumuha ingurane. Ariko aha ntabwo abantu tuvana muri Gikondo hano kwa Kadirake n'ahandi haje twenda kuhakorera, ni mu rwego rw'ubutabazi no kurinda uyu mujyi.
Leta ivuga ko abaturage bakenye ishobora kuzabubakira nk'uko basanzwe bafashwa, cyane cyane ababarirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Umujyi wa Kigali uravuga ko wubatse amazu asaga 300 azahabwa imiryango itishoboye, abandi bakazakomeza kwishakira uburyo batuzwamo. Minisiteri ishinzwe ibiza ivuga ko imvura yaguye mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwa kabiri imaze guhitana abagera kuri 900 yarasenyutse ndetse n'imirima igera kuri hegitari 200 y'imyaka irangirika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Ipari mu murwa mukuru w'Ubufaransa kuva ejo hateraniye inama yahuje impuguke zungurana ibitekerezo ku ntugunda zimaze imyaka 60 zibasiye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Iyo nama yabereye muri Sena y'Ubufaransa yakuruye impaka nyinshi leta y'u Rwanda ibinyujije ku mukuru wa Sena yayo Augustin Yamuremye yandikiye mugenzi w'Ubufaransa imusaba ko iyo nama itaba mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana wakurikiranye iyo nama. Ejo yavuganye na ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa François Ngarambe.
Ari kuri kupa uyu munsi yabaye ariko kuri perezida wa Sena y'u Rwanda no kuri leta y'u Rwanda muri rusange. Iyo nama rwose birababaje, ntibyari bikwiriye kuri kuzongera ko inama nk'iyo yaba.
Ni izihe mpamvu zigaragara zatanzwe mubona iriya nama itari kwiriye kuba?
Impamvu ya mbere ngira ngo yumvikanira buri wese ni uko mu bagomba gutanga ibiganiro higanjemo abantu bahakana ku buryo butaziguye, batihishiriye ku buryo bweruye, bahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. kandi guhakana jenoside yakorewe abatutsi ni icyaha mu mategeko y'Ubufaransa, ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ayo mategeko yakorewe mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa sena ari rwo rwego kaminuza rwayo. Ni ukwivuguruza bikomeye rero kubona kwibuka ku nshuro 26 ni ugukomeretsa cyane abarokotse jenoside, ni ugukomeretsa cyane abanyarwanda muri rusange, ni ukongera gukandagira ku mibiri, ku mibyimba, ku ububabare bw'abanyarwanda. Kandi byongeye iyi nama irashaka kuba iyobowe n'abahakana jenoside mu gihe ubuyobozi bw'Ubufaransa, ubutegetsi kaminuza bw'Ubufaransa bwashyizeho komisiyo yo kugaragaza ukuri ku byabaye, cyane cyane uruhare Ubufaransa bushobora kuba waragize muri jenoside. Gutanguranwa rero abagize abari bafite icyo bakora gikomeye mu gufata ibyemezo muri kagaragara, ahubwo ko ari sabotage, ari nko kubangamira iperereza ririmo gukorwa, ari nko gutambamira igikorwa gikomeye cyane Perezida Macron ashaka kugezaho abantu bose imbere y'amateka. Dusanga rero koko iyo nama itari kuriye kuko
muravuga yuko bahaye ijambo abantu bapfobya jenoside, ariko dufashe urugero ukururi ya mwanditsi w'umunyakanada Judy River afata ijambo yavuze ko ahangaha ndavuga ibyo yivugiye, yavuze ati sinigeze mpakana jenoside yakorewe abatutsi kandi nta nubwo nzabikora, ati gusa nzakomeza nkore iperereza ku iswa ry'abatutsi batuye mu Rwanda muri 1994. Mwebwe mubyo ngibyo mubifata mute?
Ntabwo ari wenyine mu bahakana jenoside bongeraho bakavuga ati ntabwo nyihakana. Ubwo bahakana jenoside ntabwo ari ukuvuga gusa ngo jenoside ntiyabaye. Abahakana jenoside batinya kugirwa n'amategeko, bashaka uburyo bunyuranye banyuzamo ubwo burozi bwabo, kwishakira ibisobanuro, gushaka ibindi byaha bayinganyisha, kuyita ubushyamirane hagati y'amoko, kuvuga ngo yego nemera ko jenoside yarabaye, ariko dore umuntu wongeyeho, ariko ubwo ni bwo buryo bwa mbere bwo guhakana jenoside. Rudirive rero ari muri icyo cyiciro cy'abantu ubundi bahakana jenoside, ariko akaba n'abantu batinye guhanwa n'amategeko, agashaka ibisobanuro bigerageza gukikira uguhakana. Atandukanye gato na Onana, kuko Onana warerura ati hagati ya 1994 nta jenoside yabaye, ndetse ati muri iyi nama njyewe n'imumbazi rya jenoside ntabwo ari byo ndeba, ntacyo bibwiye. Nta kuntu wavuga ngo ugiye kuvuga amateka y'akarere mu myaka 60, mugiye kuvuga ngo ibyaha byakozwe muri ako karere ukibagirwa icyaha gikuru gusumba ibindi aricyo jenoside yakorewe abatutsi. Mu by'ukuri ni ukuyihakana iyo wanze no kuyivuga, ariko mu by'ukuri izo ngero zombi ni abantu twavuga ngo ni ba ruharwa mu guhakana jenoside yakorewe abatutsi.
None se ko inama yabaye kandi mwari mwifuje yuko itaba, murabivugaho iki?
Yenda igisubizo na kiguha nkubwiye amagambo ya Senateri Christophe Brassa, umukuru w'itsinda ry'ubucuti hagati y'Ubufaransa na Afurika yo hagati. Aravuga ati bamwe mu batanga ikiganiro uyu munsi bahakana jenoside yakorewe abatutsi. Iri tsinda mpagarariye ntabwo rishobora gushyigikira iyi nama, nta nubwo ibyo bintu byo guhakana jenoside yakorewe abatutsi ari umurongo sena y'Ubufaransa yemera, umurongo Ubufaransa bwemera. Amateka yarabaye ntahakanwa. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, kuko twarasabye tuti niba koko abantu bigenga bateguye inama bakaba bagiye kuyikoresha bakurikije amategeko agenga inama zigenga, nimutubwire niba uko muhagaze. Uyu murongo wabo urasobanutse, tugiye gukomeza ibiganiro kugira ngo dufatanye duhashye abapfobya, duhabike abahakana jenoside, duhashye abashaka guhindura amateka.
Ambasaderi François Ngarambe, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndagushimiye cyane Veniste, mukomeze mugire akazi keza, mugire umugoroba mwiza.
Nshuti, muduteze amatwi, tubashimire kuba mwahisemo Radio Ijwi ry'Amerika, tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira. Nshimire na Fasil Gabe wamfashije kwegeranya aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Muteza matwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.